bakoze da Petero Nkuzi uza kubera ko icyo kimuro cya gatatu cyaraye kigiye mu ngiro mu ngendo yo guhanyanga bimwe byeruye ibwirizwa shingiro n'amasezerano ya Arusha twiheje ingendo ya Perezida Petero Nkuziza mu kwihagira ikimuro cya gatatu cyakozwe mu gasuzuguro k'Abarundi benshi bari baranse isubirwamo ry'ibwirizwa shingiro twiheje kandi ko iyo ngendo yaranzwe n'agasuzuguro ku kano k'ibihugu n'amashyirahamwe mpuzamakungu
tutibagiwe impanuro zitandukanye nkoramutima zatanzwe n'inzego zinyuranye mu gihugu hagati zo kubahiriza ibwirizwa shingiro n'amasezerano ya Arusha twiheje imvugo y'amacakubiri kandi turira ikoreshwa na Perezida Petero Nkuziza itoteza ubumwe n'umubano mwiza w'abenegihugu ishobora gucanishamwo abagize inzego z'umutekano no kwivuna abansi twiheje imiryango yabuze ababo n'iyindi yasezikajwe n'ingorane zinyuranye muri kino kiringo kubera imyifato y'agashinyaguro iteye agahinda kandi itangaje ya Perezida Petero Nkuziza mu kutitaho abanyagihugu mu mubabaro ntangere barimwo muri kino gihe twiheje kandi imigwi nkorabara yatanguye kwisukira mu gihugu izanywe n'intwaro ya Perezida Petero Nkuziza ikaba yabibonekeje mu bikorwa vyayo bigayitse mu guhohotera ubuzima bwa bene Burundi vyongeye kandi ikoreshwa ry'iyo migwi nkorabara bihungabanya umutekano hagati mu gihugu mu bihugu bibanye no mu karere twiheje ingene intwaro ya Perezida Petero Nkuziza yaranzwe n'ubusahuzi ndenzarugero ku itunga ry'igihugu iseseka ry'amaraso ya bene Burundi eka n'abanyamahanga no guhonyanga agateka ka zina muntu turazi kandi itituka ridasanzwe ry'akaranga ku Burundi n'imigenderanire n'ibindi bihugu n'amashyirahamwe mpuzamakungu twiheje ingene abanyagihugu bagiye basugerezwa n'ubukene budasanzwe muri iyi myaka cumi iheze ntitwokwibagira itituka riteye ubwoba ry'imigenderanire hagati y'abanyagihugu n'inzego z'umutekano vyibonekeje cane cane muri izi mpusha zibiri zirangiye bishobora no kubangamira umubano mwiza w'abagize izo nzego mu ntumbero yo kubungabunga ubumwe n'ubwigenge bw'Abarundi ukwishira no kwizana kw'igihugu mu ntumbero kandi yo kugarukira vyihutirwa umutekano no mu gusubiza mu nzira nziza ingendo y'igihugu n'amatora ahurikiyemo bose atawandya wangura kubera izo mvo twishimikije ubwigenge bw'Uburundi Abarundi bo bene igihugu dufashe ingingo zikurikira kugira tugarukire igihugu cyacu Abarundi bene igihugu bashinze ingingo yo gufata mu minwe kazoza k'igihugu cyabo cyane cyane muri iki kiringo kiranga n'intwaro idashingiye ku ibwirizwa shingiro Abarundi turahakanye twivuye inyuma kandi utacisubira ko ikiringo cya gatatu cya Perezida Pierre Nkuziza giteye kubiri n'ibwirizwa shingiro n'amasezerano ya Arusha Perezida Petero Nkuziza arabogojwe mu mabanga yiwe y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi leta y'u Burundi irahagaritswe mu mabanga yayo abanyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji nibabandanye batunganya imirimo ya misi yose isanzwe y'ubushikiranganji. Birasabwe abarongoye intara za gisirikare n'igipolisi bafatanije n'abarongoye intara gusumbiriza kwitaho umutekano wa zina murundi wese na zina muntu wese ari muri kino gihugu bisunze agateka ka zina muntu. Birasabwe abagize inzego z'umutekano no kwivuna abansi kuguma bafatanye mu nda hagati yabo batibagiye kugirirana imigenderanire myiza n'abanyagihugu cyane cyane muri bino bihe bidasanzwe. Dusabye abanyagihugu bose na cyane cyane abari mu myiyerekano ko bogira ingendo yubahiriza ubuzima n'umutungo by'abanyagihugu. Turasabye abanyapolitike bose abari mu mashyirahamwe adaharanira ibyicaro vya politiki n'abarongoye amadini bagume bafatanye mu nda. Kuri izo mvo zose harashinzwe umugwi w'abantu bagize komite nkuru yo gusubiza iteka igihugu na bene cyo. Igikorwa gikuru c'iyo komite kikaba gishingiye mu gufasha gutunganya gusha iby'igihugu n'inzego zacyo hamwe n'umugambi w'amatora uteguwe neza. Iyo komite yiyemeje gukorana bidatevye n'abanyapolitiki abari mu mashyirahamwe adaharanira ibyicaro vya politiki hamwe n'abaserukira amadini ngo bafate ingingo zikenewe zo kubogora igihugu bahereye kuzihutirwa. Turagamishije wese agomba guhungabanya amahoro n'umutekano w'igihugu yaba ari umwe umugwi eka mbere n'imirwi yitunganije. Turasavye amakungu umuryango w'ubumwe Afrika ibihugu vyose bibanye ibihugu vyose dusanzwe dufashanya kubandanya bashigikira kandi bafata mu mugongo igihugu cy'u Burundi muri ibi bihe bitoroshe. Tubasabye kandi kudutahura no kubandanya bashigikira inteko z'igihugu ziri gufasha kugarukana no kubungabunga amahoro n'umutekano mu bindi bihugu. Dusabye abarundi bose iyo bava bakagera guhaguruka nk'umuntu umwe mu gushigikira iki gikorwa mbogora Burundi. Bigiriwe kandi bitewe ko igikumu ibujumbura ku wa 13 Rusama mwaka w'ibihumbi 2015 umukuru wa komite nkuru yo gusubiza iteka igihugu na bene cyo General Major Niyombare Godefroid. Murakoze.